kakasa Imama horo no munezera Sina basha kuwa ona kureba Kujia kureya we niko kuyoba Jamu jawe ni kanju mutima wanje
Sounds it.
I'm a soya.